Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 14 y'ukwezi kw'icenda umwaka wa 2015 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Niba bitakorwaga neza, ubu nibyo tuza kuganira aha ngaha uburyo tubyakorwa neza. Bashobora kwicara bakavuga batariko mwaduteye ingabo mu bitugu. Aho ngaho turaza kuba turi tayari.
Uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi mu Rwanda, General Joseph Nzabamwita. Inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turabashikiriza mu kanya kari imbere. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe Human Rights Watch rifite icyicaro muri Leta Zunze Amerika ryatangaje ko abategetsi bo mu Rwanda bafunze mu buryo buteye kubiri n'amategeko abantu bari mu rwi batishoboye mu Rwanda. Iryo shyirahamwe rivuga ko abo bantu bafungiwe mu kigo kitazwi ku mugaragaro kiri ku murwa mukuru Kigali. Ishyirahamwe Human Rights Watch ryasohoye iyo raporo uyu munsi kuwa kane, rikaba rivuga ko hari abantu bakoranyirijwe muri icyo kigo cyitwa Gikondo Transit Center, cyari gifise izina kwa Kabuga hagati y'umwaka 2011 n'umwaka 2015. Ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko ryabajije abantu 57 bahora bapfunzwe hamwe n'imiryango yabo. Rivuga ko ryasanze abategetsi bo mu Rwanda bapfunze abo bantu bari mu mirwi y'indaya, abadandaza mu ibarabara ba mayibobo, abantu batagira aho bakika umusaya, hamwe n'abantu bagirizwa ibyaha bito bito. Ivyo ngo babikoze kugira ngo bakure abo bantu badakenewe mu mabarabara. Iyo raporo ivuga kandi ko gushika mu mwaka 2014 abana bo mu ibarabara baguma bapfungwa. Iyo raporo ivuga ko muri icyo kigo abantu bapfungwa bataburanishijwe kandi bapfunzwe mu buryo buteye impuhwe, ngo barakwitwa atampamvu bakongera bagahabwa n'ibindi bihano mu minsi itari mike, maze ibyo bihano bikamara amezi n'amezi. Iyo raporo iratera kamo abategetsi b'u Rwanda kabasaba kugara icyo kigo buno nyine hamwe no kurekura izo mbohe, kiretse mu gihe izo mbohe zosambishwa zikagirwa n'ivyaha. Perezida w'igihugu c'Uburusiya Vladimir Putin azobonana na perezida w'igihugu ca Amerika Obama, Barack Obama, ku munsi wa mbere i New York. Iyi nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa perezidansi y'Uburusiya Dmitry Peskov uyu munsi kwa kane. Umushyanama Peskov yabwiye amenyeshamakuru ari mu ntara Rostov mu gihugu c'Uburusiya ko perezida Putin azobonana n'umushikiranganji wa mbere w'Uyapan Shinzo Abe, hanyuma agaca abonana na perezida Barack Obama ku munsi wa mbere. Abo bakuru b'ibihugu uko ari batatu bari mu bakuru b'ibihugu bakoraniye mu gisagara ca New York muri iki gihe mu bikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu. Umushyanama Putin kandi azoshikiriza ijambo ishyirahamwe mpuzamakungu ku munsi wa mbere. Perezida Obama hamwe na Perezida Putin baheruka kubonana mu kwezi kwa 11 igihe cy'inama nkuru y'abakuru b'ibihugu biri mu ishyirahamwe ryo mu ntara ya Aziya na Pacifique rijejwe ubutunzi. Umutetsi wo muri leta ya Perezida Barack Obama atashatse ku izina ryiwe ribimenyekana, yavuze ko iyo nama yasabwe na Perezida Putin. Papa Francisco yasavye abagize Kongere ya Amerika na Abanyamerika gushyira ku ruhande ibibatandukanya no gukorera hamwe bashira imbere ubuvandimwe buhuza abantu. Umuyobozi wa Kiliziya Katolika Papa wa mbere ashikirije ijambo Kongere ya Amerika yari yateranye yose yakiriwe neza mu minota 55 yose yamaze ashikiriza ijambo ku bagize Kongere. Ijambo yatangarije mu ngoro Kongere ya Amerika ikoraniyemo bose yatangajwe mu gihugu cyose no mu mahanga, kandi n'abantu 1000 bari mu rubuga ruri hanze ya Kongere, ikaba ari mu bindi bintu atari Kongere, bashoboye gukurikirana iryo jambo kuri televiziyo. Dutega amatwi mugenzi wacu Etienne Karekezi yabikurikiranye.
Byari mu gitondo cyo kuri wa kane, Papa Francisco yasabye abagize Kongere ya Amerika n'Abanyamerika gushyira ku ruhande ibibatandukanya bagakorera hamwe bashyira imbere ubuvandimwe buhuza abantu. Umuyobozi wa Kiliziya Gatolika Papa wa mbere ugejeje ijambo kuri Kongere ya Amerika yateranye yose yakiriwe neza mu minota 50 yose yamaze ageze ijambo ku bagize Kongere. Ijambo yatangarije mu ngoro ya Kongere ya Amerika ikoreramo ryatangajwe mu gihugu cyose no mu mahanga, kandi n'abantu ibihumbi bari mu rubuga ruri hanze ya Kongere baribonaga kuri televiziyo nini cyane zari zahazamuwe. Mu ijwi rituje ariko ritomoye, Papa Francisco yibukije abagize Kongere ya Amerika inshingano zabo agira ati:
"Your own responsibility as members of Congress is to enable this country by your legislative activity to grow as nation."
Inshingano yanyu bwite nk'abagize Kongere yongeyeho ati: "Ni ugutuma iki gihugu bishingiye ku mategeko mutora gitera imbere nk'igihugu nyirizina, kurengera no kwita ku cyubahiro cy'abaturanyi banyu, mukora ibishoboka byose kandi muharanira ikibahuza nk'abantu. Iyi niyo nshingano yanyu, niyo ntego ya politiki abikorwa hose." Papa Francisco kandi yavuze no kuri bimwe mu bibazo bitavugwaho rumwe haba ku isi no muri Amerika. Ibyo birimo ingorane, impunzi zo mu burasirazuba bw'agati zihura nabyo, gukorera hamwe kugira ngo ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe kibonerwe umuti urambye, ndetse n'ikibazo cy'umuco wo kwireba cyane no gukunda ibintu kurusha abantu ku buryo bukabije, umuco uranga bamwe mu batuye isi muri iki gihe. Nyuma y'ijambo ku bagize Kongere ya Amerika, Papa Francisco yagiye inyuma gato y'inzu Kongere ya Amerika ikoreramo asuhuza imbaga y'abantu yari yaje kumureba. Nyuma yaho yafashe imodoka agendamo, ni Fiat ikorerwa mu Butaliyani ntoya cyane yanakoresheje akigera hano i Washington, akomeza urugendo aho abantu bari bateraniye ari benshi ni hafi y'ubusitani buri hagati y'inzu Kongere ya Amerika ikoreramo, ni Capitol n'inzu ya Presidence ya Amerika. Ni hano kandi inyuma gato yaho radio Ijwi rya Amerika ikorera.
Urakoze Etienne, muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Abantu bacanye ko gushikaho abashika 717 bapfa mu isagara gitagatifu cha Mecca mu gihugu cha Arabie Saoudite, mu gihe abandi barenga 108 bakomeretse. Abategetsi mu gihugu cha Arabie Saoudite bavuga ko iryo sanganya ryabaye uyu munsi kwa kane, igihe abayisilamu bari bagiye gusenga muri uyu musigiti batera amabuye inkingi bavuga ko zirimo amashitani, imbere yuko ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru bita Eid al-Adha bitangura. Umushikiranganji w'igihugu cya Arabie Saoudite ajejwe amagara y'abantu, Khalid al-Falih, yavuze ko abayisilamu bari bagiye mu rwo rugendo rwo gusenga aribo batumye iyo sanganya riba. Avuga ko benshi muri bo batakurikije inyigisho hamwe n'impanuro zari zatanzwe. Ini programu yacu radio yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose 88.3 FM no kuri Ijwi ya Amerika 104.3 FM i Kigali mu Burundi. Twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Kibazo cy'umurwi witwaje ibigwanisho FDLR uri mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ngo cyo bakigiye kurangizwa. Ibi byavugiwe mu nama yahuje abashikiranganji bajeje ubutegetsi n'abansi ba Kongo n'u Rwanda. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kabonye.
Akayifugera kashobotse nicyo nashaka kugira ngo mbabwire abavuga ariko bizakorwa ntibyakorwa ntimuruhe byakorwa na DRC ubwayo tukayifasha mu buryo tuza kwemeranyaho byakorwa ari ingabo zombi, ariko icyonzi cyo biraza gukorwa n'ibihugu byombi nibyo tuza kuganiraho hangaha. Niba rero hari ingabo za MONUSCO FIB hakaza noneho u Rwanda na DRC bafatanyije, ubwo ndibwira yuko FDLR yashaka baza mutobo hakirikare kubera yuko mu minsi mike cyane ngo byayo ntabwo bizakorwa. bimeze neza.
Uyu ni umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda General Nzabamwita Joseph ubwo yasobanuriraga itangazamakuru ingamba zigiye gufatwa n'ibihugu byombi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo kurandura umutwe wa FDR ni mu nama yatangirijwe I Kigali ihuje ba ministre b'ingabo wa Kongo n'u Rwanda. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda General Nzabamwita Joseph yabwiye itangazamakuru ko nyuma y'aho ingabo z'umuryango w'abibumbye sinaniriwe kurangiza ikibazo cya FDR ubu noneho igihe kigeze mu Rwanda na Kongo birangiza iki kibazo ibihugu byombi bifatanije
niba bitakorwaga neza ubu nibyo tuza kuganira aha ngaho buryo byakorwa neza bashobora kwicara bakavuga batariko mwaduteye ingabo mu bitugu aho ngaho turaza kuba turi tayari dushobora kubabwira ariko niba mwabarasaga mutya mwarashe hariya kwa mudacumura ko mubona mutahagera
inama yo muri uru rwego yayirukaga mu mwaka wa 2012 hari hashize imyaka itatu kuri ministre w'ingabo za Kongo Emengoyi Mukena yavuze ko ubu ari igihe cyo gutura mu bantu. Ministre w'ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko ari igihe cyo kwizeza abaturage b'ibihugu byombi amahoro arambye.
Nk'uko mubizi uru rugendo rufite intego imwe rukumbi ni ugushimangira ubufatanye dusanganywe no guhumuriza abaturage bacu ku amahoro yagarutse ku ruhande rwacu. Nta kintu dusabwa usibye gushakisha igisubizo nk'uko abayobozi b'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari babyifuza ku bijyanye n'itahuka rya burundu ry'abahoze mu mutwe wa M23.
Usibye ikibazo cy'abarwanyi ba FDR barenga gato 3500 bari mu burasirazuba bwa Kongo iyi nama iranavuga ku kibazo cy'abahoze ari abarwanyi ba M23 wabahungiye mu Rwanda mu minsi ishize. Hari bamwe bari batangiye gusubira mu gihugu cyabo ariko hari abandi barenga 600 bakibarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Mu minsi yashize kandi ingabo za Leta ya Kongo FARDC zifatanije n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zibungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO bafatanije mu bikorwa byo kurwanya FDR gusa nabyo ntacyo byari byatanze. Iyi nama yahuje aba baministre b'ingabo wa Kongo n'u Rwanda yasabwe n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanitabiriwe na ministre w'umutekano w'u Rwanda ndetse na ministre wo gucyura impunzi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Asumta. Bamwe mu bana n'umugira wa sida mu makampi impunzi z'abanyekongo baratira kamu gasaba ko bohabwa imfashanyo irushirije. Inkuru twateguriwe na Eric Bagirosa.
Inkambi ya gihembe icumbikiye impunzi z'abanyekongo irabarura abasaga 120 babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mu mafunguro impunzi zisanzwe zibona ku babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida habaho umwihariko mu rwego rwo kubafasha gufata imiti igabanya ubukana. Tugera muri iyo nkambi twamenye amakuru ko ingano y'imfashanyo babonaga yagabanutse. Bamwe muri bo bahitamo kureka iyo miti bavuga ko kuyinywa batariye bihagije rushaho kubagiraho ingaruka. Kubera kuvugira iki kibazo mu ruhame bitoroshye ababayeho muri ubwo buzima bahisemo kutujyana muri za burende zabo. Uyu musaza yatangiye ambwira ku mfashanyo babonaga mbere.
Mbere imfashanyo baduhaga ni nk'udusabune, utuvuta, korogate. Ubwo rero mu cyo gihe barabifunga. Ubundi tugafata ibirayi n'ibishyimbo, umuntu agafata ibiro bibiri, ibirayi agafata ibiro bitandatu. Biza gucamo tukarengwa icyumweru kimwe, dufata ku wa kane. Ku wundi wa kane akaba ariho dufata. Urumva rero ibyo biro bitandatu ufashe ku wa kane, kuzageza ku wundi wa kane wa gatatu kubera bitagihari. Ubwo ni ifu rero baduhaye asosoma. Ubwo umuntu afata ibiro bibiri naho muri bya biro kare bibiri. Ubwo nanone iyo tuyifata buri wa kane ubwo amavuta yo tuyafata nyuma y'ukwezi. Ariko mbere hakaba hari imfashanyo bajyaga baduhaye amafaranga kugira ngo tujye tugura nk'uduta. Noneho amafaranga twaherutse tuyafata aka gatatu gusa, umuntu bamuhaga 10,000 na bya biryo byakunaniye ugashaka nk'akaboga ukagenda ukakagura ukakazana ukakarya.
Mu kumenya uko ubufasha buhagaze kuri ubu kubafata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida mu nkambi ya Gihembe twakomereje mu yindi burende.
Baduhereza impunzi roba y'indagara, bakaduhereza ikibo cy'ibishyimbo kimwe, bakaduhereza ishuri imwe n'itunda rimwe n'umuneke. Ni ukuvuga mbere habaga n'ibikoresho none nabyo byarabuze. Baratubwira ngo ni inkunga zabaye nkeya.
Abasanzwe muri ubu buzima bw'inkambi bafata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida baragaruka ku ngaruka bibagiraho iyo bayinyoye batariye bihagije.
Nubwo yiriye ukayihambiraho ugira iseri kuko utagifite imbaraga kwa kutabona ibiryo ngo wariye uhage.
Iyo utabonye mbese ibiryo bihagije imiti ufata ishobora kukwica kuko iyo uryamye nka ninjoro umvurirwe ubugenda.
Bityo bagasaba ko ubufasha babonaga bwakomeza uko bwahoze.
Nasaba ko ibiryo byongera kugira ngo ya miti nshobore kuyifata.
Icyo twasabaga nk'uko badusubiza nk'uko badufashaga ari utwo dufaranga baduhaga n'ibiryo byacu tukafata buri wa kane. Niyo fu bakayitubura bakayiduha nkuko bayiduhaga mbere n'ubundi. Naye mavuta bari kuvuga ngo bazajya bayashyira mu ifu nabyo bakabireka. Urumva ifu abantu babasaza tumara turya tukuri kumwe ifu ifu irimo mavuta.
Ubuyobozi bwa ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda ntibwemeranya n'abafata imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida. Bavuga ko ubufasha babonaga bwagabanutse bikaba intandaro kuri bamwe yo guhagarika imiti. Bwana David Rwanyonga umukozi w'iyi ministeri ushinzwe inkambi ya Gihembe yemeza nta shiti ko bigaragarira muri raporo bafatiraho ubufasha.
Navuga ko atari byo kubera ko nzi ko bitangwa ndetse no muri raporo ndazibona ko bitangwa byaba atari byo. Bibaye ari byo nakomeza nkakurikirana nkamenya aho mwakoreye makuru.
Tuganira na Bwana Rwisumbu uruhagarariye impunzi z'abanyekongo ku Gihembe we ntabanya na bagenzi be kuko inkunga bafataga yaragabanutse mu buryo abona ko bwagaragarira buri wese.
Déjà le jour bijiragenda igabanyuka ibyo bafataga geste birumvikana ko byaragabanutse ariko sinumva ko ariyo yaba impamvu yo guhagarika imiti uko biri kose babona dukeya gusa ko mu bigaragara byaragabanutse.
Inkambi y'impunzi z'abanyekongo ku Gihembe barurirwamo ibihumbi bisaga 15 by'impunzi iza mbere zihageze imyaka 19 irashize. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ku Gihembe mu mpunzi z'abanyekongo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasohoye itegeko rishiraho umurwi w'igihugu utunganya ibiganiro hagati y'abarundi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Tabita Mukamson.
Abagize uwo mugwi bazomara kizovana n'umwanya bazoba bafise ni ukuvuga ko bazora umuntu wese igihe yitaba ibikorwa n'icamaze atavyitaba agaca asubirizwa. Kwivana mu mugwi kuba utagishobora kuba muri uwo mugwi kubera ubumuga bw'umubiri canke bwo mu mutwe bikerekanwa n'umuganga kwagirizwa amakosa n'ivya kabiri bitatu vy'abagize uwo mugwi canke gupfa. Ivyo nivyo bishobora gutuma abari muri uwo mugwi bahindugwa. Abazo bagize uwo mugwi bazohembwa bazogira n'izindi nyungu zizogenwa n'irindi tegeko ry'umukuru w'igihugu rizohava risohoka. Uwo mugwi uzobufise igikorwa nyamukuru co gukoresha ibiganiro bihuza abarundi mu gihugu cose no ku nzego zose mu kubishira mu ngiro. Uwo mugwi uzokoresha amanama inganda kugira ababikurikirana bashobore guharira ku bibazo vy'imibano bihanze igihugu ivya politike ivyiterambere ibijanye n'ubutunzi n'umutekano. Uwo mugwi uzobufise ububasha kandi bwo uzuma amasezerano ya Arusha ibwirizwa shingiro amasezerano yo guhagarika intambara amasezerano y'ubumwe n'ibindi. Bamaze kuronka icegeranyo c'ibiganiro vyakozwe mu gihugu cose no ku nzego zose. Uwo mugwi uzocushikiriza ivyo wapfunditse ku banyepolitike mu mashirahamwe adaranira inyungu za politike n'amashengero. Uwo mugwi uzobugizwe n'abantu 15 bazoshigwaho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu hisunzwe ibisabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abaserukira amadini batatu, abaserukira imigambwe n'abanyepolitike barimo nama nshingamateka batatu, abaserukira imigambwe itari mu nama nshingamateka babiri babiri, baserukira amashirahamwe adaranira inyungu za politike, umutwa umwe userukira igisirikare umwe n'umwe aserukira igipolisi n'umwe aserukira ubutungane hace haba n'userukira urwaruka. Abo bantu 15 bategerezwa kuba ari abarundi bubahiriza amategeko y'igihugu bafise ubasha bwo kudahengama mu gukora ico gikorwa atavyaha bagira mu gihugu no kwisi yose kubara abantu bafise ubutungane muri bo bwo kunywanisha barundi ikiringo cawo giheze uwo mugwi uzoshikiriza icegeranyo mukuru w'igihugu bace bahigupi inama nshinga mateka na nkinguza mateka uwo mugwi uzobufisa ibiro nshingwa bikogwa amahera uzokoresha azova mu mahera y'igihugu muri iyo tegeko ry'umukuru w'igihugu handitse ko mukurishiraho hisunzwe ubwirizwa shingiro n'ayandi mategeko uburundi bwagiye bushira ku igikumu harimo n'itegeko nimero 1 ubusa 22 ryo kuwa 21 ukwezi kwa 11 mwaka 2023 niho budahangagwa abanyepolitike bari hanze bakurikiranwa n'ubutungane nta wuzi niba na bamwe bavuga ko bagize urunanise na red bazoshobora kuja muri uwo mugwi ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita. Araheze amezi ashika 9 mu Burundi hashinzwe umurwi w'igihugujejwe ukuri no gusubiza hamwe kw'abarundi ariko gushika ubu uyu murwi nturatangura ibikorwa byo gushakashaka kwerekeye kuri ikanukumviriza ivyabona mugenzi wacu Edi Rwema ari ibujumbura muri iki gihe yaganiye n'umuyobozi w'iyo komisiyo akaba dufitiye inkuru ikurikira.
Nkuko tubikesha umuyobozi w'iyo komisiyo Musenyeri Jean-Louis Nahimana wo mu idini Katolika akaba kandi yungirije Musenyeri mukuru wa diyosezi ya Bujumbura bimwe mu bikorwa by'ingenzi iyo komisiyo izabishinzwe harimo gushakisha ukuri no gukora iperereza ku mateka yaranze Burundi kuva ubonye ubwigenge kugeza mu mwaka w'2008 gushyira ahagaragara amahano yabaye mu gihugu kumenya abantu bahitanywe n'intambara zabaye mu gihugu no kumenya abagize uruhare muri ubwo bwicanyi. Kuri Musenyeri Nahimana aya mezi 9 ashize bayarangije bategura ibizakenerwa kugira ngo umurimo wabo bazawusohoze neza kandi banasuye bimwe mu bihugu byanyuze mu bibazo nk'ibyabaye mu Burundi.
Muri aya mezi 9 rero imbere yuko dutangura kugira amatohoza twabanje guhitamo kubanza kugendera ibihugu byadutanze imbere bafise ico botwungura muri ivyo bihugu rero mbere ntituranaheza ari bihugu bitari bike ariho nk'igihugu kibanye c'u Rwanda aha ariho Afrika yepfo ari igihugu co muri Togo ni bihugu navuga nti nabateguye itegeko rishiraho bagendeye baherenga mu Rwanda twebwe rero twabanje gutegura izo ngendo atari gutembera kugira ahubwo tugende kwiga twicare batubwire intambamyi zirimo batubwire imitego babonye baguyemo kugira twe ntize tuyigwemo iruhande y'ibyo twabanje gushiraho n'itegeko tuzokwisunga bita reglement d'ordre intérieur aya mezi 9 rero navuga nti yabaye amezi yo kwiga amezi yo gushiraho inzego gushinga amategeko tuzokwisunga kugira ngo nitwatangura ibikorwa nyezi na tuzobitangure tubona ibintu cyo kimwe ninga duteza kurangura ico gikorwa
iyo murebye se mubona ni ryari abanyagihugu bazatangira kubabona ku bitumba mu basaba makuru mutoza ni ryari hari giye mumaze kwira
egome hari kintu no vuga nti intambwe ikomeye cyane itabayeho tudashobora gutangura kwakira abantu nuko ubwa mbere leta ibanza kudufasha gushira hitegeko rikingira abakozwe ko namahano ikongera gakingira n'ivyabona kuko nitwo basuka mu rudubi ku byabere muri iki gihe n'ibintu bikomeye kandi ababikoze benshi baracariho harabipfuza ko bimenyekana badashaka ko bimenyekana ibyo byose ni ibintu dutegezwa kwitondera gose imbere y'uko dutumira abantu twipfuza ko umwaka w'ibihumbi 2016 twutangura tuja ku rubuga dutumira abanyagihugu kugira ngo badufashe gushira habona uko kuri turiko turarondera
imyaka 50 muzaba musesengura mukorera itohoza ni imyaka myinshi cyane irimo amateka menshi cyane yaranze kino gihugu kandi ayo mateka siko abarundi bose bayabona kimwe icyo mubona kitazabera intambanyi ikomeye cyane
ni gikorwa kitoroshe ariko ico nyene iyo imvo nkuru yatumye umugwi ujaho nuko abarundi batabona cyo kimwe ibyabaye muri iki gihugu navuga nti gushika uyu munsi kugeza uyu munsi haracariho navuga nti budasa mu buryo abarundi babona kandi bategera amahano yabereye muri iki gihugu abahutu babibona kwabo bafatiye ku byababaje kandi birumvikana bakibagira ko abatutsi nabo ari byabashikiye kandi byababaje washika mu batutsi nabo nyene bafise uburyo bisangije babona kahise kiki gihugu bafatiye nabo nyene ku byabashikiye bakibagira ko nabandi bo barashikiwe namakuba muri kahise ka mu makuba yahitiye muri iki gihugu ni gikorwa kigoye ariko ico nyene nico catumye umugwi ujaho kugira ngo abarundi tugerageze kubona co kimwe amabi yabere muri iki gihugu maze dufatanye munda tuyatorera umuti
twabibutsa ko iyo komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge mu Burundi yemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi mu mpera z'umwaka ushize ikaba igizwe n'abantu 11 barimo abahutu batandatu abatutsi bane n'umutwakazi umwe Edirwema Radio Ijwi rya Amerika ibujumbura
urakoze idi kiganiro kirekire edi yagiranye na Musenyeri Jean-Louis Nahimana tuzokibashikiriza ku munsi wa gatandatu unaho ni mamanya ukiganiro giha ijambo abashikiriza byimvu byabo kuri Facebook mu kiganiro cyo munsi twavuze cyane cyane ku byerekeye ibiganiro byohuza abarundi kugira ngo bashobore gutsimbataza amahoro mugenzi wacu Oriana Itangishaka niwe yashobora kudusomera ubutumwa bwa bamwe mu batwandikiye
witwa Pachel avuga ati icyo nifuza nuko ibiganiro vyoba atariko Senarede itarimwo ati kuko irimwe abantu bagirizwa ivyaha bikomakomeye ati kindi naco sinifuza ko haba ibiganiro biza bivuguruza ivyo abanyagihugu bavuze ati Imana iheza gira Burundi uwitwa Fabien avuga ati mu vyukuri ibiganiro birakenewe cyane ati igihugu aho kigeze nuko abashamiranye mu mpande zose boja hamwe maze umunyagihugu muto agatora agahengwe ati kuko ibiba byose ingaruka mbi ni ku munyagihugu muto atabona bo bapfu ubutegetsi bafise ibirara hanze no mu nzu nubwo ikiro cy'umunyu coduga bobo ntacyo bibabwiye uwitwa Siriyake bavuga ati CNDD-FDD kugirishike ku butegetsi habanje kuja ibiganiro byayishikanye mu gihugu amahoro araboneka ati nubu rero hatabaye ibiganiro nta mahoro mu Burundi bwacu mu gihe uwirekana ko atari mu mugambwe CNDD-FDD adatowe ikiziga asinzikarizwa ubuzima canke akaganzwa ivyo vyose umuti wavyo suwundi nibiganiro ati yaba leta yaba Senarede amashirahamwe amadini imigwi yose itandukanye ati bategerezwa kuja mu biganiro uwitwa Com avuga ati ibiganiro bidakumira umuntu numwe birakenewe kuko niyo habamwe ukuvangura bazohava basanga haganiriye abari basanzwe bumva ibibazo kumwe ati ico nsaba rero nuko haganira impande zose atavyo kuvuga ngo banaka bagizwa ibinabiriya ati nakare ni hamwe bacu umugani mu kirundi ngo nyene imbugita nuyifashe ikirindi ati impande zose ntizibuze ivyo zagirizwa nibaganire twebwe abanyagihugu bato twironkera amahoro leta rero nimba ikunda abene gihugu niyugurure imiryango kuri bose naye handiho yobiriko itambira ku mivyimba
mu kanya turasozera amakuru yacu ariko imbere hari ka tubibutse nshamake amakuru twashikirije twabwiye ko ishyirahamwe Human Rights Watch rifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko abategetsi mu Rwanda bapfunze mu buryo buteye kubiri n'amategeko abantu bari mu mirwi y'abatishoboye mu Rwanda ibyo shyirahamwe rivuga ko abo bantu bapfungiwe mu kigo kitazwi ku mugaragaro kiri ku murwa mukuru Kigali ishyirahamwe Human Rights Watch ryasohoye iyo raporo y'umunsi kwa kane rikaba rivuga ko hari abantu bakoranye we muri cyo kigo cyitwa Gikondo Transit Center cyari gifise izina kwa Kabuga hagati yo mu mwaka 2011 no mu mwaka 2015 ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko ryabajije abantu 57 bahora bapfunzwe hamwe n'imiryango yabo rivuga ko ryasanze abatetsi mu Rwanda bapfunze abo bantu bari mu mirwi indaya abadandaza bo mu ibarabara bamaye bobo abantu bategiraho bakikumusaya hamwe n'abantu bagirizwa ivyaha bitobito ivyo ngo babikoze kugira ngo bakure abo bantu badakenewe mu mabarabara twavuze kandi ko prezida w'igihugu cy'u Rusiya Vladimir Putin azobonana na prezida wa Leta Zunze Amerika Barack Obama ku munsi wa mbere i New York iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wa presidence y'u Rusiya Dmitry Peskov uyu munsi kuwa kane Nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruka ingaha tuboneye ukanda kane ko gushimira engineer Justin yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Alimasi Fatuma yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Federic Nkundikije mungire amahoro n'umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.